Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza iganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Ibyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu tariki 29 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Mumva na twebwe tuba turaraba muhiri wiwe hari abakozi. Abakozi rero ntabwo turabona gushika inosa kuko tuba bose tworonka aho duhera, ariko naho nyene n'igipolisi cyari hafi.
Uyo ni umwe mu bagize umuryango wa Sergio Barutwanayo yarayiciwe mu Kirundo. Barutwanayo yahora ari umunyamabanga wa kabiri umugambwe IPUNA uyobowe na Karolindi Tije mu ntara ya Kirundo. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yereka ibiganiro bikaba yahuza Abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Impande zitandukanye ziri mu biganiro yarusha byanse ko zihangana amasomo yandi nk'uko bari babisabwe n'umuhuza. Bahavuye bashiraho imirwi itanu ifatiye ku byiyumviro bya politike, abemera ubutegetsi n'abatabwemera. Iyo mirwi yatangwe gukora inyuma imutaga. Iyi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver. Ni inkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania.
Inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu niho ibikorwa nyezina bisa n'ibyatangura hagati y'abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashami yigenga bari yarusha, ariko naho nyene byanse ko bicarana ngo bahangane amaso mu yandi nk'uko umuhoza Benjamin Mukapa yabibasabye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Yari yabasabye ko bokwigaburamwo imigwi ibiri, wewe yifuza ko umugwi wa mbere wabugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'u mwaka w'2015 n'abahoze batwara Burundi. Ubundi mugwi nawo wari kubugizwe n'amashami yigenga, abakenyezi, abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka. Ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu byari byanse ko bumvikana kuri iyo migwi ibiri. Umuhuza yanababwiye ko bo kwitorera n'abantu babiri baserukira iyo migwi, ariko nivyo byabataye ku amazi. Bahavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza. Umugwi wa mbere bashizeho urimo leta, umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA. Hiyongera ko rero n'indi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano yarusha n'induka y'ibwirizwa shingiro. Iyo ni nka FNL utwagwa na Jacques Bigirimana, Radebu utwagwa na Jean Dodier Mutabazi n'abandi. Ikindi uwo mugwi uhuriye ko nuko utemera ijambo negotiation kuko ngo rivamwo kugabura ubutegetsi nk'uko Mutabazi abivuga.
Icampagurukanye kimvana ibujumbura nuko twaje tuje kumarira ibiganiro twatanguye haramaze imyaka ibiri, ibiganiro bimwe bita mu kinofunofu dialogue. Uye nishobora kuba negotiation kubera icyo kintu ni kimwe cyaba cyagihe muri Arusha yo mu 2000 twasinya, icyo nicyo cyitwa negotiation. Ubu ivyo tugira ni ibiganiro bita dialogue. Nta bimwe byaba ibujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa Sendi.
Umugwi ugira kabiri bashizeho ugizwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta nka Frodebu, Amizero y'Abarundi n'abandi bagwanya ihinduka y'ibwirizwa shingiro. Uwo uranegura ingene hatabaye uguhangana amaso mu yandi nk'uko Evariste Ngayimpenda ku ruhande rw'Amizero y'Abarundi abivuga.
Ubu rero icyo twari twiteze n'uko bamwe n'abandi bo bivugana amaso mu yandi ico bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ivyo bibazo nyamukuru. Hanyuma rero kuguharira kukagira ico kuvuyemwo tugashika ku ijambo twoshikiriza amakungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo Uburundi busubire buronka amahoro n'umutekano, tabapfungirwa ubusa, tabantu basahugwa utwabo kubusa, kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye, mu gihugu hagati hari umutekano.
N'urubanza rw'amashirahamwe yigenga nabwo wiciyemo imigwi ibiri, uwa mbere urimo Oricome, Parseme hamwe n'abakenyezi, ubundi nawo urimo Urunani Piske Burundi, Ugwaruka n'abandi begeranye mu vyumviro hamwe n'abaserukira amashengero. Umugwi wa nyuma ugizwe n'abahoze batwara igihugu. Sylvestre Ntibantunganya yisanze ari wenyine muri uwo mugwi kuko Domitiano Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya batarashika. iyo migwi yose ibwirizwa kwiga ingengo munani ziri ku rutonde rwatanzwe n'umuhuza. Muri izo harimo ibya politike, umutekano, kurwanya kudahana ibyaha, leta y'ubumwe, ikibazo cy'impunzi n'ibindi. Umuhuza Benjamin Mkapa yabasabye kwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri. Umunyepolitiki umwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Mkapa yababwiye ati igihugu ni gwanyu, ingorane ni mwe muzizi kandi n'umuti ni mwe muwufise, rero mubwirizwa kuwutora. Mvugo yakoresheje ngo yasa n'ubakarira nk'uko abanyepolitike babivuga, kuko yongeye ko kubabwirizwa gushika ku masezerano. Avuga ko azo bari nk'urupapuro rw'inzira rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'2015. Gushika ubu nta urashika aserukira abatavuga rimwe na leta bahurikiye mu runani SNARED bahunze igihugu. Uwashitse kuri uyu wa kabiri ni William Munyembabazi yaserukiye umugambo SNDD wa Leonard Nyangoma. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver, tukivuga cyane cyane kuri ayo ibyo biganiro bihuza abarundi yarusha. Muri aka kanya turi kumwe na Dr. Jean Minani ahejeje gutogwa, yari yatowe mubanga yo gusubira kurongora urunani SNARED rutavuga rumwe na leta. Muri beneza Dr. Jean Minani. Murakomeye.
Ego turakobe cyane.
Ego mwe tubanje kubakiza ko mwasubiye gutogwa muri ayo mabanga, hanyuma tutarinze kubatesha akanya bubaye bwa kabiri mutogwa kurongora urunani, ikintu mufite umugambi wo kurangura mutashobora kurangura gimwe rongora urunani niki?
Mu bundi mbanze ndateye umugongo umuryango wa Serge yari mutandere wo mu Kirundo. Ndiye umuryango wiwe naho ndi kure ko turi kumwe. Bihangane abicanyi ba Petero Nkurunziza ko nta wundi yabatumye, barabaye benshi bahekuye imiryango, nta kintu no kubagwanya nta kundi.
Dr. Minani, uri kuri kimanza
nibyo kandi nabishimye. Dore nakuze benshi barabibonye, inacho bituma kumbure batumye ngaruka. Icyo ngiye gukora mu gufatira igikorwa cyari kigeze kugira ngo Petero Nkurunziza n'akagukiwe bive ngombwa ko bashika Arusha, bashika ku meza y'iganiro kugira ngo abarundi bose yega batorere inyishu ingorane dufise, hanyuma usubire mu mahoro umutekano, hanyuma tubwire nako no muri demokrasi iterambere.
Dr. Minani, umurwi SNARED umuhari SNARED waratumiye muri ivyo biganiro, ariko amatwi adusumira abitavye n'abari bahurikiye mugambwe umurwi SNARED ariko batabahanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati. Muri iki gihe mwejeje gutorwa, murafite umugambi ukwifatanya n'abandi barundi kugira ngo murondere amahoro mu Burundi?
Twebwe twafashe ya mbere kuva kera turondera amahoro, twifuza ibiganiro, ariko ibiganiro nyezina atari nkinamico birimo birabera ngaho Arusha. Mbega ko bavuga ngo ari ibiganiro, ni bande barimo baraganira? Ko abaganira ari abantu baba bashamiranye, bafitaniye amakosa, babarya icyo bapfa. Muri abantu bose bagera ijana 100 baje, babagera ijana baje, wumva habonetse abashamiranye cyane. Abo muvuga ngo ni leta, nta leta yaje. Ku byo twumvise bavuga ko leta itaje, haje gusa CNDD-FDD. None CNDD-FDD ni ijwi ry'igihugu ubu, ko abajejwe igihugu bagifashe bakakizingamika bagumye Bujumbura. Nakwiga byasubiye inyuma kuko te aho harapfuma hakaza abashikiranganji 4-5 ba Petero Nkurunziza kugira ngo bishure ibibazo by'amabi barimo barakorera abanyagihugu. Ubu ntabaje none twese nase ngo twoza twogwanira nande, kuko numva bagiye mu migwi y'abasa gusa y'abahujije baze no kubonana. Abafise ingorane zabo nibo baganira, cyangwa abafise icyo bapfa nibo baganira.
Dr. Jean Minani,
katumye tutagenda yarusha ugurasho tugiye gukora.
Dr. Jaminyani, hari abatangaza cyane cyane batavuga rumwe no muhari wanyu bavuga ko umuhari Senared atakintu userukira ari mu hari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyene aba mu giyambwe yonyene yo bikomeye muri uyu muhari ari MSD na Frodebu aho bantu mabwirike
bawo abantu bavuga gucyo n'abantu batazi Senared carico none kumva atacu no bamaze ukavuza iyo migambwe yose iyo bitimaze mu matora ka Jonathan yoke na gucyo matora mbaye je ntogwa nuko abona ko ayicumanze nico shoboye imigambwe ihari ababivuga ni leta iyazi sho tumaze iyazi niki dutinyira iyo bavuze amazina yacu ko baca batinya ati no kuza ntibaza baje kaduhunga kuko barazi ijuja dufise barazi sho barimo baradutinyira kandi ndabyumva nawe nyene barabizi ariko sico gikuru igikuru nibaze tuganire tubahe ibyiyumviro tubabwira amakosa bakoze hanyuma tuvuge n'ukuryo twotora inyishu n'ibibazo byose bihari
muri iki gihe
bavuga ko naje i Burundi
muri iki gihe Dr. Binani haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'umwe mu gihe mwoja mu biganiro mwoja muri ibyo bibanza bya leta
ugambe twebwe ibyiganiro ibibanza muri leta sibyo bituhanze amaso sibyo bituhanze ishinga twebwe ikibazo ishinga ni ukuboneka amahoro
ariko ibyo bibanza mu bijamo
ikibazo ishinga ni uko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari hanyuma ibyo bibazo tugashobora kubyironderera tutabihawe nayo ibyo bibanza bavuga ngo ni ibibanza bashaka abajya bavugize ururirimbo numvise wahejeje kuvuga yabigize ururirimbo kuko agiye yamenyerewe nyine arimo yatinya ngo aza bamufata ibibanza byiwe nahumure nta kibanza kiwe twe turimo turarondera icyo dushaka kohoza amahoro abarundi bose bari hanze imbunzi nako nabinyegeje mu gihugu niko bose ruko bagasubira mu ngo zabo hanyuma hajya amahoro tugasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye washimye akayamuha washimye akamuha ikibanza akwiriye
tukivuga kuri ayo majwi nyine Dr. Minani haravugwa umugambi gutunganya amatora mu 2020 urunani Senared rwiteguriye gute ayo matora
nta matora twebwe dutinya n'amatoyi ahari hose waba ururirimbo w'iyo leta itandukanye y'ubujumbura bavuga ngo dutinya amatora nibashireho nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa kuba kugira amatora abe meza baratuza katuza barabe ko bazokwatsa na gatoyi bajya ubu niyo bashobora kwatsa ndibaze ko baheze nk'abatsinze ubwa mbere icyo twebwe tusaba tuvuga nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa gushirwaho kugira ngo amatora abe meza kugira ngo umurundi ashobore gutora ariko ntibavuge ngo amatora aza mu 2020 nda amatora aza gute n'ibintu bizaba bimeze guca
mu kanya gatoya cyane rwose Dr. Minani akanya karagiye amasegonda 30 muvuga ko mushaka kuja mu biganiro ariko umuhuza atari mu Burundi yarabatumiye ntwagiye muri ibyo biganiro ivyo bifise inzigo nke
ntitwagiye mu biganiro kubera iki twarabivuze twaramwandikiye n'ikete twagiye mu biganiro ko tutabitumiwemo twebwe tubisenarede ntibadutumiye
ndabona akanya
nibadutumira tuzogeza mu biganiro icya kabiri nihaza abo tuganira tuzoja mu biganiro
uwa
gatatu ntidushaka ko leta cyangwa umuhuza abaza kwitorera baza kuganira kandi twitwa Senared aradutumira nka Senared twebwe tuzomenya bazogenda
Dr. Jaminani murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
mwakoze namwe.
twakubite mu Burundi naho aho wahoze ari umustantiri wa komine Kirundo akaba n'umunyamanga wa kabiri mugambwe yipuna uyobowe na Karolindi Tije mu ntara ya Kirundo yaraye yishwe yiciwiwe n'abantu bamucumise imbugita inshuro nyinshi urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza ariko arakorwa kandi ariko agenda neza amenyesha ko igipolisi gifatikanije na parake ya Kirundo kiri mu nzira yo kumenya ico urwo rupfu rwaturutse ko n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo.
Mu masaha ya kare ku mugoroba w'uyu wa kabiri niho Seregiyo barutwa nayo yategwa kumuhana iwe n'abantu bataramenyekana aho yarasanzwe aba muri karatiye ya Nyange bushaza mu gisagara cha Kirundo abamuteye bari bitwaje imbugita. Uyu numwe mu bajyango biwe yemeye kuganira n'ijwi rya Amerika ari mu bamuserutse ko hakiri kare agishobora kuvuga.
Abagizana bari mufashwe kumufata kuri amazi kumwimobiliza baramucumisa imbugita bamusanze muhira isamori samboye haya hakiri kare sinibo naronka telefone ati Sejiho baramwishe baramucumaguye niho naca nza sikamuhira turarondera muhira turabura umuntu umwe ariko nta mukozi twahasanze canja ku bitaro rero naho namusanga turabona ko amerewe nabi cyane ariko muwo mwanya ca ndasaba ko twamuhivakiyo ca mutumutwara ku bitaro Ingozi. Kutari Ngozi abaganga bashe kudufasha ibyo bashoboye baragerageza kushika aho yitaba Imana no munsi tariki 29 ku munsi wa gatatu iyo yitabye Imana isaha 11:45 kandi namaze kwizera mbona umenga yuko biraza abaganga bari baturemesheje.
Umuhisi ntiyashoboye kumenya abamwishe mu muryango barafise umwizero ku bashinzwe gukora amatohoza
ariko abo bantu ntabashoboye kumenya numva na twebwe turi turaraba muhiri wiwe hari abakozi abakozi rero naho turabona gushika inosa kuko tubarose tworonka aho duhera ariko naho nyene n'igipolisi cyari hafi turasaba rero igipolisi ko nikigejejwe amatohoza kishe kudufasha gifashanye n'abajeje intwaro bose badufashe tumenye umuntu wacu aramwishe amuganda guye turi ku bitaro twarabonye umucamanza mukuru procureur yarashe kuhashika iyo tsyara tuhumurije yuko dushobora kumenya hatwikiye umuntu wacu kuko nta muntu yarafite ideni kuri je nta ngorane nabona afitanye n'abantu.
Mu byaranze ubuzima bwiwe Seregiyo barutwa nayo yabaye umustantire wa komine ya Kirundo inyuma gato yo gwimugo mu 1993 no kuvuga kuva mu 1994 gushika 2003 Uburundi bwinjiye mu ntwaro mfata kibanza. Muri politike yarazwi mu ntara ya Kirundo nkimboneza mu mugambwe w'abadasigana Iprona kuva mu mwaka w'2015 umugambwe Iprona ugize ingorane ugacikamwo ibice ubugira kandi umuhisi yari umunyamabanga wa kabiri wo mugambwe mu ntara ya Kirundo yari indongozi mwishami iyoboka Karolindi Tije nk'umukuru w'umugambwe ashengeye atari akigaragara cyane mu bikorwa by'umugambwe ariko kandi yari bwatangaza cyese ko yabihagaritse cyanke ko ayoboka umugambwe Iprona wemewe imbere y'amategeko ya leta. Mu mugambwe yamukamwo nta kiratangazwa ku rupfu rwiwe. Twari dufise umuhango wo kuvugana n'umushingamateka Gahama Pasteur bafashanya mu burongozi bw'umugambwe Iprona kubera uburuhe yari afise inyuma yo kumuba hafi ijoro ryose mu bitaro yahavuye atwagwa n'agatiro araruhuka gutyo ntitwaba tukivugana. Mu gihe umuryango usaba amatohoza igipolisi mu ntara ya Kirundo kiratanga ihumure. Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwiye ijwi rya Amerika ko bariko barakorana na parake ya Kirundo mu matohoza. Iyo ndongozi mu gipolisi imenyesha ko bari mu nzira nziza yo kumenya ico ubwo bwicanyi bwaturutse ko. Komiseri Nijimbere avuga ko vuba bashobora gutangaza ico barutwa nayo Seregiyo yazizi. Kibikishije ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter, igipolisi cyatangaje ko umuntu umwe amaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco, tubibutse inshuti mwese ko mwikomo nabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, abantu barenga imiliyaridi zibiri ku isi barongereje ku rutonde rw'ibintu bafungura udukoko turimo ifungurwa ndema mubiri ku Barundi baba mu ntara Kamaza uragane na kumoso kuryinswa n'ibintu bamazemo igihe kirekire. Mugenzi wacu Fidele Nyungabo yaganiye na Atanaza ntiyanogeye yanonosoye ibyerekeye gufungura neza atangura avuga icyari cyo gufungura neza.
Gufungura neza ni gufungura imigwi mikuru mikuru itatu y'ibifungurwa abantu bashobora gufata. Aho rero hariho umugwi wa mbere ariwo urimwo izo twatwa no munsi mwatwe kugira ngo abari tuvuga ko no mugwi witwa ndema mubiri. Uwo mugwi rero urimwo inyama, urimwo amata, amagi, ifi, n'utwo dukoko rero mwariko muravuga turibwa ni twinshi, rero harimo n'inswa. Uwo ni wo mugwi wa mbere. Umugwi rero ugira kabiri, nsibi nyuma gato amata, hariho n'ibiva mu mata bindi murabizi, hariho za yogurute, hariho amaforomaje, ibyo byose birimo mu mugwi ndema mubiri. Umugwi rero ugira kabiri niwo bita ntanganguvu. Ntanganguvu rero urimwe umwo ibice bitatu, urimwo amavuta, aya mavuta y'inka, urimwo nk'izi za margarine, hakaba n'ayari amavuta mubona tuvuge amata, ndaba amavuta y'ibigazi, amavuta y'ibiyoba, amavuta y'amakoto, eka na mavuta ava mu isoya. Hakaba ico ni gice ca mbere. Gice gira kabiri, harimwo ibi bitegwa mubona bitunze abantu nk'ibinyantete, ivyerera mu kuzimu. Hakaba n'ikigira gatatu rero isukari. Ibi byose uko ari bitatu bigize umugwi ntanganguvu. Hakaba rero n'uwundi mugubwira gatatu nawo nyine urimwo uduce tubiri, harimo vitamine, ama vitamine ni menshi, harimo za vitamine A, D, K, E. Ukeneye ifusiguza kuri vitamine woba ukeneye no yikubwira. Hakaba ni ibyunyunyu rero mwariko muravuga bimwe ndaza kubibabwira. Icyunyunyu kimwe kigize izo nswa tuhava tuvuga ko mu mwanya rero niyo migwi rero. Ariko urashobora kongera ko n'ibindi bibiri, urumva ibintu byo gufungura, hariho amazi nayo nyene bayashira mu bifungurwa, kuko arafite akamaro mu mubiri. Iyo rero bavuze gufungura neza, bagomba kuvuga abantu bafungura iyo migwi itatu. Mbere hariho n'amashirahamwe amwamwe amaze kugera ku migwi icenda. Iyo sino ishimikira ko kuko nkaha mu Burundi buhari ingorane zo gufungura neza, kubabwira imigwi icenda byoba bigoye. Ariko iyo migwi uko ari icenda wumva yayiryo shirahamwe ntava nshimikira ko yoyo yamuka kuri iyo migwi itatu nariko ndakubwira. Nibyo naba ndababwira muri uno mwanya.
Tugaruke ku byerekeye izi nswa, n'ikintu abantu bava nko muri izo ntara kama nka Buragane na Kumoso bamaze igihe bafungura, ari mu zindi ntara zo mu Burundi batafungura izo nswa. Mbere n'ababa muri izo ntara nyene batabifungura babirabira hasi, babona ko ari ibintu menga ni ibintu bidashemeye. Mwano noso ivyerekeye gufungura neza, ni ikihe mufungura izo nswa bakuramo?
Wigeze kubivuga mu ntangamarara wavuze uti ufasha kugwanya inzara, nibyo. Ariko ari ico no kini no shimikira ko nuko iswa zituma nk'abana zirimo ibintu bita ibyangombwa bikomeye cyane ku bana kugira ngo bakure neza, ni ikintu bita afidamine. Muri rusange izo afidamine ni 20, mugabo izihambaye cyane ni 8. Biri rero mu munsi w'abasanze harimo izo afidamine nyinshi zituma abana bakura. Rero iyo rero bakuze ku rugero rwiza, hariho n'ikindi kidaheza ngo gishike, ni ukugwara za ngwara zikarira abana babuze imfungurwa ndemamubiri ariyo kwashiyorukoro. Urumva rero n'ikintu gihambaye abo bana, n'ukuri baba bashoboye iyo bazibahaye bakazishyira mu mboga nk'uko muri kajya ka reportage twabyumvise, ni ikintu cyiza cyane. Cyangwa bakazishya bakazishira mu mboga, canke hamwe bakazishira no mu buki. Iyo ijya fuyiseye neza barayishira no mu buki. Urumva rero hariho uko abana bagira igikuriro cyiza, bakagwanya indwara meza kwashira uko eka n'abantu bakuze bakamera neza, kuko ndema mubiri ivuye mu bikoko igira umuntu neza, agakomera mu bihimba byose duhereye nko mu mitsi. Niwo mugwi wubaka umubiri wacu. ni chona gomba guchanda kongerera kuvuga yule tende mamubiri rero mwiswa nigeze kuvuga ati harimo ibyunyunyu ibyunyunyu no vuga ni igihambaye ni kimwe ni icunyunyu bita fer ico cunyunyu rero kiratisa kamaro cyane kubana no kubakuze na cyane cyane bagore bibungenze kigwanya ikama y'amaraso ni icunyunyu gihambaye cyane urumva hagiye abantu bakarigwa na abana batajya neza usanzwe tuzi ko biva mu mboga izo arizo zose ziza amababi muzi zaba amarengare irengarenga zaba amababi y'imyumbati imikubi n'ibindi ariko zikongera zikava no mu nyama mukaba muzi ko muri iki gihugu cacu inyama zitabigwa ku rugero rukwiye izo mfwa rero urumva zica zongereza zirimo icyo cunyunyu kigaheza kigafasha rero nk'abana bagize ingorane bazugukura neza ntibashobore ntibakama amaraso hamwe n'ababyeyi bibungeze nabo nyine badafungura neza urumva ni ikintu cyiza cyane hanyuma cya gatatu rero yama vitamini novuga cyane cyane vitamine imwe ni vitamine C isa n'iyunganira ndema mubiri kuko nayo nyine irubaka umubiri irubaka cyane umubiri n'amagufa irakomeza
reka tubandanye nagira nongereko murakoze reka tubandanye tuje ku murongo ya telefone dufise Alice ku murongo wa telefone Alice uratwumva
ndabumva
uwo tubwire irindi zina naho hamagabiri
nitwa niyo nizeye Alice
ndi
mu gisagara cha Bujumbura
ufise ikibazo canke cyumviro
ndafise icyumviro
ego
ndaramukije umutumire
ndaramukije nanze
birumvikana yuko agakoko kitwa iswa kazwi ahantu hake cyane kuko abenshi baranakinuba mu kukarya ukamenga sinzi ibyo ari byo kuko naje sindagafungura na rimwe ariko noneho tugiriwe amahirwe ko tubonze umuntu adusigurira ku bijanye no gufungura uko dukoko mbega none gamutumire mu dukoko duhora tubona dukunda kuguruka harimwo ibyo bita ibihori harimwo ibyo bita ibitembu harimo n'izoswa nyene ariko mwashimye gutanga ikiganiro ku bijanye n'iswa mbega je ndiko ndabaza ku bijanye n'ubwoko bw'amavitamine mwariko muradondagura iziswa zitanga mu mibiri y'abantu ubwo kugira ngo abantu bijukire kuzirya nta kuntu mwotanga inyigisho zikwiye kugira ngo abantu bose bamenye akamaro k'iswa mu mubiri w'abantu abantu benshi batinya kuzifungura bakazifungura atabwoba bafise cyangwa batiyumvira ibindi bintu nico kibazo nagomba kubabaza
murakoze mu mwishure Atanazo
ego urumva rero kuba no munsi ikivugo cy'ibiganiro ari iswa murabatu yatunganije ibiganiro ni fideli ingaraza kubabwira igituma yiyumviriye iswa
oya turashobora kuvuga no kuri tundi dukoko nta kibazo
rumba hanyuma n'ikintu ndega yavuze ngo yitwa
Alice
witwa Alice
Alice
Alice Alice urumva rero ibyo bitwa dukoko igituma uno munsi je iswa nizo nico kindi kizwi n'abarundi benshi utwo dukoko nkuko ayo muri iyo reportage twabyumvise ni nkuko mu ntangamarara Fideli arongoye ibiganiro yabivuze nizo zizwi cyane kandi nizo zoroshe n'ukuntu no kwakira kuko abarundi kuva na kera bari bafise uburyo bwiza bahanahana muri za ntara bakubwira arizo cyane cyane uragane n'ejo bundi naragiye mu nzira za Muyingana za Kirundo abona ko hariho imigina ari se ni naho nyine ni ibintu ubona usanga bidunduye iyo izo mfore ziba ziri mu kuzimu rero ziza cyane cyane uko tuwe twabyumvise jewe simvuka mu ntara hari imigina nziza cyane cyane mu bihe bimwe uko tubyumva ngo ni igihe cy'imvura urumva rero kugira abantu babimenye rero ni jewe ndi umuntu umushakashatsi yigenga turiko turaraba gukorana n'abandi kugira ngo turabe ikintu cotuma abantu bamenya ibintu bishobora gusubirira ibifungurwa bidakwiye ngaha muri iki gihugu urabona nk'ibintu izo swa bihagaragara ko zishobora gusubirira nk'ibi by'ubworozi buto bisaba rero ko haba icyo bita education nutritionnelle hatwewe turiteguriye kubikora kiwe ndumumegesha makuru urumba ndahimbirwe mbirwe naratye naratanze makuru ubera nkaba numuntu yizije gufungura neza nabyiza ari bibiri rero nofasha sinzi uburyo umuntu azobwiyumvira turamenye ne twobifashamwe n'ukuri uko ni kintu gishobora gufasha kugwaniza kikongera kigafasha no kugwanya indwara izi zifata abana twabahaye akaruhuko ka kwashira urukoro.
Tubashimire badushikije ikiganiro Fidele n'umushiti wiwe nshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashe mu buryo bw'izuma hamwe na Fatuma Karara Alimasi yegeranije ikiganiro mugira amahoro mu mugoroba.